Tashimi komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio ndi kumwe na Joy Diane ni nahaje ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya Shortwave kubatwumva bari mu Burundi no ku FM 104.3. Kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda bari muri Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva Tankomanzi ku FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Si live ku isi yose kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni vewa radio yacu
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari rya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ikindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kuri ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitswe buri munsi saa kumi.
Nongerewe ndabaha ikaze nshuti bakunzi muri Isanga y'uno munsi. Twabatumiriyemo nk'uko mwabibonye ku mbuga ngurukanabumenyi zacu Hagato Rwasa umushingamateka Hagato Rwasa atwara umugambwe SNL utabwa rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi akaba yaritoje no mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka. Uno munsi rero Honorable Rwasa twamubatumiriye kugira ngo yishure ibibazo byanyu bitandukanye kubigezeho mu bisata bitandukanye by'u Burundi. Muri byo harimo umugambi wo kugabanya intara, commune na zone zigize u Burundi, imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, rapport zitandukanye ku Burundi, agateka kazi na muntu, ikena ry'isukari, ikena ry'igitoro, amakarasisi avugwa ko akogwa n'urwaruka ruri ku mugambwe uri ku butegetsi n'ibindi n'ibindi. Agatondwa sa ikaze muri Isanga y'uno munsi.
Muradutunga amatelefone yacu. Turumva bari basubiye kumutwara kuri telefone ariko aragarutse. No habwe Agatongo asa muratwumva?
Yego ndabumva.
Murakoze. Dugize amagendera menshi kugira ngo dushobore kubatora. Telefone yanyu turagerageza bikanka bakayica umwanya wose. Turinze guca kuri telefone tutakimenyereye gucamo. Ikaze rero muri Isanga y'uno munsi. Kwa mbere turasaba imbabazi mwebwe nyene twaragerageje kubatora. Tukavugana ku matelefone asanzwe mugabo hageze ko tubatora kuri duca kuguhamagara abakunzi bacu n'ibyakunda. Turasaba imbabazi ko mwatwihanganiye kandi mukemera ko tuza kuyaga. Tunasaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya Amerika barenga igihumbi bari batwandikiye basaba bavuga ko bashaka kukuvugisha. Uno mwanya rero ni gwanyu n'abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo mushobore kwishura kw'ibyo bibazo twari tumaranye iminsi twicaranye kugira ngo tubabaze. Vuba rero Agatongo asa mu namashinga mateka leta irabarungikira integuro y'itegeko yo kugabanya intara, amakomune, amazone n'imitumba bigize ico gihugu. Itegeko ririko ririrwa riramutegemejwe intara zigize u Burundi zizova ku 18 zije kuri 5. Iyo integuro y'itegeko murayivuga ku ikiga Honorable Agatongo asa.
Ugambe na mbere hoho icyo nubuga hariho ibimaze kosa n'ibihinduka nimba ibyo tubona ku mbuga ngurukanabumenyi ari byo. Izo ntara umenga amazina baba barahinduye ikaba Bujumbura, Gitega, Ngozi, Uhumuza na Inanzekwe. Hanyuma rero icyo tubivuga ko twebwe nuko tubona biri mu rukurikirane rw'ingendo ya leta yo kugerageza kwimura imigambi y'abari bagiye mu matora. Murazi yuko twaravuga yuko Burundi si bunini cyane ku buryo twagira imihingo intara nyinshi, imihingo myinshi. Bavuga tuti intara zitanu zirahagije. Mugabo ukumbure intumbero leta ibiha birashika ko atari yo twe twaba tubiha. Kuko kuri twebwe ubwa mbere na mbere ni uko kugabanya imihingo canke intara z'ubutegetsi nuko twiyumvira yuko icane na mbere ari ku neza abanyagihugu kugira ngo amafaranga aja mu bikorwa by'iterambere ry'abanyagihugu abe menshi gusumba ayahora akoreshwa muri bino bihe bya none, kuko usanga amahera menshi aherera mu mishahara. Nawe niwibaze bahura amatari 18 nuko nyine kumbure babihinduye hambere uramatari agifatwa ku rugero rumwe n'umushikanganji. Wibajije rero abashikanganji ukuntu bangana, ugashira ko n'izo ntara 18 urumva ayo mafaranga yaba agenda gusa mu mishahara y'abo bantu no kubabeshaho kwari amafaranga menshi. Ikiyagikira kabiri kuri twebwe byoba ari byiza mu gihe uwo mugambi woza kuwushyira mu ngiro atari ukubera bya bindi byo gushaka kugwiza ibibanza kugira ngo baronke akazi baha abantu babo, noneho akazi aho gukora akazi ko guteza imbere igihugu bagakora akazi ko gucunga abanyagihugu. Ibyo kuko nibyo byatumye baza baranyenyagura bagwiza amazone, bagwiza amakomine, ibintu hamwe n'ibi. Ariko nanone harimo igihushane muri uyu mugambi wa leta, kuko hamwe baravuga ngo bagabanye intara mugabo agashashaka kongereza igitigiri cy'imitumba, igitigiri cy'amazone. Imitumba yo kuyigabanya ntibyokunda pe kumbure, kuko umutumba uko wamye ni kuguma ni kubitwa. Mugabo zone nimba ifise imitumba itatu muri iyo ntumbero bati bagabanye ubwo bwinshi bw'abategetsi bw'abatware, bari kugabanya n'amazone kumbure akagabanuka gusumba n'indi zone yahora igizwe n'imitumba itanu, bakagira nk'iga zone imigira imitumba indwi karorero, kugira ngo amafaranga yari kujya muri iyo mishahara y'abashe b'uzone ahubwo aje gukora ya migambi yindi mu mashuri, intebe ziboneke, ibitabo biboneke mu bitaro, imiti n'ibindi, amabarabara akogwe. Nayo ubu amafaranga yokoze iyo mirimo yose yo kuneza abanyagihugu ahera mu mishahara gusa y'abakozi ba leta.
Hama abavuga naho ko byo bari kugira ngo begereze ubutegetsi abanyagihugu nabo gabo no hable kwasa.
Ega kwegereza ubutegetsi abanyagihugu zo kugenda ngo mutanteri cyangwa umutware kanaka ngo babandi siko kubushuko kubimwegereza. Kubimwegereza nuko ibyo akenera mu butegetsi abishikira adatamye. Ni ukuvuga yuko hariho ibijyanye n'ibihe tugezemwo. Ubutegetsi buregera umunyagihugu mu gihe bimworohera kwiyunguruza aje aho ubwo butegetsi bukorera. Ubutegetsi buregera umunyagihugu mu gihe icyo agiye arondera nimba ari urupapuro kanaka, nimba ari serivisi kanaka, abironka atari kubanza kuzembagizwa ngo genda uzogaruka kwa kangahe, uzogaruka mu ndwi izogera gute, ibintu hamwe n'ibyo. Kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ni uko urwanya igiturire by'ukuri ku buryo umunyagihugu yumva yuko umutware ari umusuku wiwe atari umuntu wo kumukonera ku gakanu. Ibyo rero sinibaza ko kugabanya imihingo amakomine cyangwa ibindi kwari byo bica biza gutora inyishu y'ibyo bibazo narimbutse ngaho hejuru. Ahubwo inyene abantu biyumvira inyene ibintu babikora nicyo cyotuma ubwo butegetsi by'ukuri bwegera abanyagihugu. Njye naciye akenge dufite amaprovensi 8 amakomine ashika 60 nangahe cyangwa 70 nangahe, kuki bari babigwije nimba ubuke bwabyo ari byo byatuma ubutegetsi bureza bukegera abanyagihugu.
Muri kahise mwaragiye muravuga ko mutemera ivyavuye mu matora harimo n'ayaheruka, iyo ntego y'integeko y'itegeko baravuga ko mu byo bifuza kwizokemura ari uko amajwi adasanzara gutyo mwese mukayizera bayagiyemo. Aho murabona ko iyo ntego y'itegeko ikaramukayemejwe bizokemura icyo kibazo cy'amatora adakunze kuvugwa ko rumwe mu gihugu cy'u Burundi gahono habe rwasa.
Sinibaza yuko ubwishi bw'imihingo cyangwa bw'intara cyangwa ubuke bwabyo ari wo muti w'amatati yo mu matora. Amatora azovamo amatati mu gihe aba bantu badutwara bemera intara ishize, ibyo abanyagihugu bashinze bakaba ari byo bagendera, ari byo bemera. Nayo ubundi ni baba bakiri muri ka gatima yuko bazoguma ku butegetsi bwo gushika data wanje ngo yeze agarutse, urumva yuko naho wogira ati intara ibaye imwe mu Burundi bwose bizogenda nk'uko bavyipfuza kubikora, kuko ingendo y'igikenye, ingendo y'igitsure yo guturubika niyo tubona umenga ishikwa imbere.
Mwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba mu gihugu cy'u Burundi, namwebwe mu migambi yanyu mwari mufise kugabanya intara zigize ico gihugu cy'u Burundi, imigambi yanyu itandukaniye he n'umugambi uri kurashikirizwa na leta iramutswa Burundi kuri no saha?
Twe twaravuga tuti intara nizigabanuke kugira ngo amafaranga akoreshwa mu iterambere ry'abanyagihugu yongane aho kuguma asanzarira mubishi bw'abategetsi aba nabo bavuga bati kugabanya izo izo ntara bizotuma ngo amakomine yigenga ngo binagabanye ngo amafaranga leta yafashisha ya makomine none ko amafaranga aba yafuye muri komine ugabanije amafaranga y'uguteza imbere komine icyo kirambere umva woshi ko gute numva ko tuba turi ko turavuga ibintu bibiri bitandukanye kuri twebwe nuko amafaranga by'ukuri agenda mu makomine ari menshi ndetse twaravuga tuti buri komine yohabwa n'umuryare zibiri gutyo ishobore guteza imbere ibisata bimwe bimwe nk'iby'amashuri by'ubuvuzi n'ibindi niho rero leta yahavuye ifata tereka dufata ibihumbi amajana atanu miliyoni amajana atanu kuri buri komine urumva nticyaka nicyo twebwe twasaba mugabo urumva bavuga bati ikintu bazosubira kukivuga ayo mafaranga bayatanze umwaka wa mbere umwaka ugira kabiri bacavuga ngo nayo kuyahango nayo amashyirahamwe ngo ibice 80% ngo komine ikoreshe 20% ayo mashyirahamwe ugasanga ntayo aba ari mu mugambwe uri ku butegetsi mu nyuma barateba ahubwo bagira bati ubu rero hariho amakoperative sangwe ku mutumba imwe yose miliyoni 10 ni ukuvuga yuko ayo mafaranga yitwa ngo yafashije komine afashishwa n'ubundi amashyirahamwe ye kugira wa mugambwe nyine hariho rero ibinyegezwa muri izo nteguro zose kumbure tuzobimenya neza mu minsi iri imbere ariko gushyirwa no munsi jyewe isobanuro bavuga imvune imvano jyewe nukumenga ntizinyura cyane rwose
hari benshi baturindiriye ku mirongo ya telefone kuva ku wa mbere wahera tubaha akanya kugira ngo babaze ibibazo byose bipfunza ku buzima bw'igihugu cy'u Burundi atacu dukumiriye Benjamin uratwumva uherehe Benjamin
muri maramuri rongo
Malawi Lilongwe akabazo kawe kwa Honorable Agathon Rwasa
yabambaje kuriyo kwizigabanya by'intara n'amakomine kuko abona igihugu kimaze kunguka cyangwa kimaze guhomba hanyuma ikindi kibazo ku bwiwe agize nk'amahirwe akazorongora u Burundi abona yozoguniza nk'izo ntara cyangwa yozozikuraho ni cyaha ivugu niyo yotumira leta kugira ngo ihindure cyangwa yongeje kugira ngo u Burundi bubandane butera imbere ku bijyanye n'izo ntara murakoze cyane
urakoze Benjamin muri Malawi kugira umunsi mwiza Honorable Agathon Rwasa mikonigwani
murakoze ibibazo bya Benjamin ni ibibazo byumvikana mugabo nagira ngo mvuge yuko ku bijyanye n'inyungu cyangwa agahombo kumure noja muri kahise gatoyi murazi yuko ibi by'amakomine byatanguye muri za 1635 hafi na gucyo genda cya Kenya arivyo bigezweho imbere yaho hari ibyo bita amasosheferi n'amasheferi hari hari n'amatiritwa cyo kuvuga rero yuko byanya ari uko mbwa byagiye birahindagurika ariko hanini bihindagurika bivanye n'intumbero y'ababa bari ku butegetsi icyo waba bashaka gushikako uribuka yuko mu Burundi twarigeze kuba dufise amaprovese 8 amarezisema yashika 18 ijuru ntihenze cyane 19 amakomine ari 63 n'ayandi cyane 70 sindabizi hanyuma muri za 82 menga nimba ntihenze umukuru w'igihugu w'icyo gihe koloneli Bagaza arahindura ashyiraho amaprovesi 15 amakomine nayo nyine arongerekana kuva icyo gihe abagiye bamukurikira bagiye nabo baza barongera ko buke gushyiraho ubu twatugeze mu maprovesi 19 n'amakomine 119 ugiye kuraba rero muri rusange igihugu ikintu cyahahombeye ni uko amafaranga yo guhemba abakozi b'amakomine yarongerekanye kuko murumva yuko musanteri angana n'ubundi kandi abakozi bo muri komine iyicanye iriya barangana ibe ifise amikoro cyane ibe itayafise iyo amakomine aza kuguma ari make cyane provinsi ikaguma ari nke ayo mafaranga yagiye muri iyo mishahara yari gukora ibindi by'iterambere aho niho navuga nti umuntu uze mu bijyanye n'iby'ubutunzi harimo agahombo kuko abarundi n'abarundikazi ntidutanga amakori kugira ngo duhembe abaduciriza dutanga amakori n'imbugu kujya turonka abaduteza imbere kujya tubona iterambere tubone ko amabarabara yubakwa tubone ko amashuri yubakwa kandi akaba asize kuri ibyo byangombwa abarimu bagahembwa neza n'abandi mugabo ni wibaze uno munsi amashuri ibitabo ntabyo intebe ntazo ubumenyi none buzotera imbere gute mu gihe mbgabo abategetsi bobo aguma bagwizwa baguma bamerekwa neza aho ni ku ruhande rumwe. Ku ruhande rugira kabiri bivana n'icyo abari ku butegetsi baba bifuza gukora. Izo ntara ari nke cyangwa ari nyinshi mukaba mubwira akigoro ko gutubika wavuba iby'ukuri mugashyira imbere ineza ya bose iterambere rirabaho. Icyo gihe ni ukuvuga yuko abatware baba bariho kugira ngo bakorere igihugu, bakorere abanyagihugu koko. Mugabo icyo twagiye turabona kenshi na kenshi abatware bagwizwa kugira ngo bacunge abanyagihugu bakurikirane ubuzima bw'umwe wese uwo babona kumbe bakiyumvamo bamucungire hafi bibaye ngombwa bakora ibyo bashobora gukora kugira ngo nawe bamugire nk'uko bashaka yuko aba. Novuga nti hari igihe biba biterwa ku mbure no gutinya kuva ku butegetsi cyane naho kugira ngo abantu barondere ukuntu baba baramaze kabiri.
Hanyuma namwe rero muramutse muramutswa Gitega mwobikora gute?
Twebwe kuva mu ntango n'umugambi twiyumviriye yuko Uburundi turakeneye kugiraho intwaro itaba umwasi w'abanyagihugu n'abanyagihugu ntibumve yuko intwaro umenge niyo kubahaza gusa. Intwaro ahubwo ibe umusuko w'abanyagihugu. Twe twaravuga tuti hoba amaprovinsi intara zitanu hakaba n'amakomine yoba hagati ya 50 na 65 abaye menshi cyane kuko muri icyo gihe hariho amafaranga menshi yogaruka akaza gukora bya bikorwa by'iterambere na myenda avuga kuko leta ibaho kugira ngo irangure imigambi yo guteza imbere abanyagihugu iyo kubanunuza imitsi.
Reka tusure ku mirongo ya telefone. Rukundo turi kumwe?
Ndi kumwe. Ndabaramukije, ndaramutsa nyakubahwa umutware wacu umwagwa agatongwa.
Uherereye ga Rukundo?
Amahoro, amahoro.
Ndi mu gihugu cya Kenya mu gisagara kitwa Eldoret.
Okay, duga ku ijambo ubaze ikibazo kwa Gwasi.
Ego, akabazo kanje ka mbere nabaza ni mbega kuri icyo kintu bagize cyangwa biyumviriye cyo kugabanya intara amakomine n'ibindi n'imitumba nazi nakahe kamaro bizozanira Uburundi n'Abarundi inyungu kuri icyo kintu ni iyahe? Ikibazo kigira kabiri kivuga kiti mbega kugira ngo mushobore gutora imigwa mukuru ya ziriya ntara mwashoboye kugira mwikunze iki barabonye za Kirundo n'izindi zidogo zizosigara zitwagwa mugwa mukuru wazo ari Ngozi ni kubera iki mugwa mukuru wabutanyerera utabaye mu Kirundo cyangwa ubi Muyinga ukaba Ngozi? Mwoba mwisunze iki kugira ngo mushobore gutora iyo migwa mukuru mikuru? Murakoze cyane.
Yego, uri munsi mwiza ngaho muri Kenya. Ariko akabazo ka mbere nibaza ko nohabwe Gwasi yari yakishije ko gusa turamurika yishure ku ka kabiri tico uko mwibaza leta y'u Burundi barashingiye ko mu kuvuga ati umurwa mukuru hoba hariya ntube hariya amazina agapangwa gutya ntapangwe kuriya agatongwa.
Tode iyo nteguro nayo nayo ntiraza mu nama nshinga amateka ibyo bya amazina ukuntu bayatoye ni ukuri nobaswaganije ngo ngo bisunze cyane bisunze kiriya. Mugabo ngerageje kwiyumvira ndavye nka Kirundo Ngozi Kayanza ahantu hoba hagati na hagati boja guhurira ni Ngozi. Ubajanye mu Kirundo umuntu ari mu Kayanza nko muri za matongo abutaganzwa hafi ya Murambya iyo muntu wumva yuko icyo yokenera ku mugwa mukuru ubwo rugendo yogira ngo baruvunanye cyane rwose nk'uko kandi umugwa mukuru kawuzana nko mu Kayanza nawe nyine wumva ko uwo mu Kirundo yovunika cyane rwose. Mugabo Ngozi hasa n'uko hari hagati na hagati icyo baba barisunze n'ukuri ntacyo n'umenya mugabo ahanini baza ko ari icyo.
Ni Daniel Mugisha muri Finland. Ego meje se utoza naje nagomba kubazanya kubaha honorable agatugwaza umutumire kandi ndamushimiye kuba umunsi yabonetse nshimira namwe mwashoboye kumaha kanya no kuduha tubona tanya
no kwa mbere yari yabonetse ariko telefone yiwe sinzi ikibazo utubwiye kumutelefonesha andi matelefone birakunda twatelefonesha izo twatelefonesha bikanka ariko n'ubu no munsi twanze guca ku magendera kugira tumubone tunamushimira ko yaduhaye kwa mbere uheze ntitumuronko no munsi tukashaka kumuronka duga ku ijambo rero Mugisha muri Finland.
Murakoze cyane ko mwakoze amagendera mukamutora niko bimeze. Hanyuma ikibazo cya mbere ku mutumire honorable agatogwasa ni iki? nubwo bagerageje kubivuga gatoya reka ndakitomora uko nanjye nabiteguye kukimubaza mu gatabo k'imigambi y'umugambi SNL umugambi SNL ashize imbere harimo ibinyine byo guhindura intara n'amakomine mu majambo make nagomba kubaza iyo ibibazo byo kwiyamamaza mu matora biheze birarekwa yuko umugambi washize imbere uwundi mugambi ushobora kuwiyitirira hanyuma ntagire inkurikizi icyo arakitwishura kuko wari umugambi w'umugambi SNL ndakye narumvise niyo nyakubahwa Honorable Gatogwasa abivuga ko icyo ni kimwe icya kabiri ibyo guhindura intara hari ikintu byoba bizohava bihindura ku bijyanye no guhungabanya agateka k'abanywanyi b'umugambi SNL turakunze kubona Honorable Gatogwasa na nyine ashyira ibibazo hanze yuko hariho aba SNL banyuruzwa ibindi turabibona natwe nubwo tutari mu Burundi aho hari agatotezo ku banywanyi b'umugambi SNL inyankamugayo n'abandi benshi batavuga rumwe na leta y'Uburundi cyangwa badavuga ibyiyumviro uwo mugambi hariho akarusho uzozana kugira ngo umurundi atavuga rumwe na CNDD-FDD yubahizwe icya gatatu nicyo namwisabira ntaragera kuri icyo kamenya muga ikindi hari icyizere iyo bafise yuko amatora ashimirije azogenda neza icya nyuma namusaba yuko yokoresha imbuga ziwe bwite zizwi nka Facebook cyangwa Twitter kuko iyo turimo barakwiye kugira ahantu babarizwa kuko murabizi muramaze kubona ko hariho n'abantu bamariza ku mbuga ngo rukana bumenyi kandi bagenda neza turazi imbuga z'umugambi SNL ariko turasaba ko yozokoresha urubuga rwe bwite nka Twitter cyangwa Facebook n'izindi ntazi umugabo gusa akagira adresse yiwe nyezina kuko ni politika akomeye kandi twemera isaba ko tumenya aho tumubariza amakosa
urakoze Mugisha ngaho muri Finland ubwira umunsi mwiza
yego me Mugisha ibyasaba baje abazazi bumvikana mugabo ngaye iwacu urazi yuko ibintu by'ubutungane bimeze uko bimeze nyine ariko nanone icyo numvira ni uko ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu jyewe ngize icyumviro singira amahirwe yo kugishyira mu ngiro mugabo akagira umuntu aza akagishyira mu ngiro nta ngorane birimo ikibazo n'igihe umuntu avuga ngo ashaka gukoresha icyumviro cyawe mugabo ugasanga agikoresheje ibinyuranye n'intumbero icyo cyumviro cyagomba gushikako aho urumva na kaga mu bindi ku kijyanye no guhungabanya agateka k'abanywanyi timbega bizoca bihera bihejejwe n'uko intara zigabanutse amakomine agabanutse n'iki sindabyibaza ikibitera ntabwo bitewe n'uko Burundi ari bunini cyane cyangwa ari buto cyane n'agatima kaba bari kunganje ibyo rero ako gatima ntikazohinduka nuko intara zigabanutse niko hinduka kubera intara ibaye imwe kuko uwamukunze gukora ibitagira izina abandanya ibyo nyine rero kugabanya intara kugabanya imihingo kugabanya ibiki ibyo ntabwo ari umuti na gatoyi umuti wo kugira ngo izo njyane zihere izo ngorane zo kwama abantu bariko barahihitanwa abantu banyuruzwa zihere nuko abantu babikora bo kwikebuka bakamenya yuko ubu ni Burundi turavuka twavutse tubusangaho tuzorengana busigareho umuntu yorondera gukora ineza aho kurondera gukora inabi ujejweho amabanga y'ukurongora abandi ugomba kumva yuko ubiga kubakunda kandi ugukunda ntushobora kumugirira nabi ugukunda ntiwo mwipfuriza inabi ahubwo bakihatira gukora ibyiza kuko n'abantu babishimye n'imana nayo iraheza igahezagira hanyuma ku kijyanye n'amatora amatora kwibwa muri Afurika amatora umenga niyo ngendo woraba aba ingorane nyuma y'amatora si mu Burundi honyine rero ikibazo nyamukuru aho kiri ni ryari abatwagwa bazokumva yuko bahaguruka bagahagararira iteka ryabo ni ryari abatware bazokumva yuko abanyagihugu badashimye ibyo wabakoreye ko ari uburenganzira kubwirizwa kwemera kubahiriza aho bashize icyo rero sinibaza yuko ari ikintu kizohinduka ngo ni uko imihingo yagabanutse kizohinduka kubera hageze ko gihinduka abarundi yaba batware yaba batwagwa nitwumva twese yuko ineza y'u Burundi izi imbere y'ineza yabo turi y'ineza y'ibyo twitirira cyane twokwitirirwa icyo gihe uko byogenda kose amatora yoheza akagenda neza kandi bigahimbara abayagiyemo bose bigatera iteka n'igihugu. Icyizere ni uko ibintu bizohinduka ku gihe cyabyo. Nimba ari 2025 nihaba hazoba hageze bizogenda neza, niba hataragera ku mbure bwabo nizera yuko ndabye abarunda ibiriko biraduca ko muri bino bihe kubura ibintu byose byari byitwa ko bihari isukari twiyimburira urabye ubukene kurwongerekana kumunsi ku munsi. Sinibaza yuko hari abarundi bazoshima kubandanya gutyo kuko nawe n'ubu intwaro turayimeze imyaka ibaye 17 utabonye ingorane zayo mu ntango ngira ngo nabo nyine ntibakabona ati burya bwabo ndi babantu ntibarira busema
ngira ngo
abantu bazoheza batore neza kandi bacungere ibyo batoye.
Hanyuma ku kibazo nacyo tukumenya nimba Honorable Gatongo Samuel ushobora kubaha urwo rubuga rwanyu Twitter ni iki naho
ni kuri ibyo na icyo gisabo nacumvise nzociyumvira ko twoje gushika uno munsi izo mbuga ntazo nkoresha kumva yuko ari abantu benshi bakunda kuyitirira bakakreya ibintu ku izina ry'iwanje bagashaka amafoto y'iwanje bakagira izina porte kwa no gusahura abantu bakabasahura nabo ngera ari ibintu umenga bishobora kuba bitari ngo sekirite ihagije ku buryo n'ubundi nosoba kugira izo konti ugasanga n'ubundi hari abaciye bigirira ibindi ugasanga bariko baravuruga mugabo nzobyiyumvira ko mvugane n'abantu bazi ubuhinga ntabwo nzi cyane rwose sinasanga ari ibintu byoba protege neza babikora nta ngorane.
Nuko hijwi ry'Amerika umutumire ni Agatongwasa aramutswe umugambi SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi twuguruye mikrogira ngo mumaze utubazo twose mwipfuza. Turafise Marcel ku murongo wa telefone. Marcel, uratwumva?
Ndabumva neza kandi ndamukije Honorable Agatongwasa, ni mugira amahoro.
Nawugira yanduherereye hega Marcel.
Mperereye mu Rwanda i Kigali. Ndashaka kumubaza ikibazo kimwe ariko kirazamo A na B nk'umushingamateka. Tuzi yuko abashingamateka ndetse na nkenguzamateka aribo batora iminsi w'imari n'igenamigambi yamaze ariwe abatangariza ingengo y'imari y'igihugu, hanyuma bakayitora bakayemeza. None uyu munsi intara z'igihugu zigiye kugabanyuka, bagabanye imibare z'intara 5 zive kuri 18. Hari abari batwaye intara, abari bajejwe amabanga mu izo ntara bagiye gutakaza imirimo, ariko kandi hari n'abagiye kubona imyanya bakabasha kurongora izo ntara nabo bagahabwa andi mabanga aremereye cyane. Bivuzwe ngo kubera ko yari akazi karemereye bigomba kujyana n'umushahara, birumvikana uri hejuru cyane. None nkabaza Honorable Rwasa, abari basanganywe akazi yaba mu makomini ndetse no mu ntara bagiye gutakaza akazi kuko siko bahise babonamo akazi k'izo ntara 5, bateganyirizwa iki hari ahandi hantu hazabahagika muri leta? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, leta yiteguye ite kubera ko hagiye kongerwa imishahara? Birumvikana kuko umuntu intara za 18 zikaba zigiye kuba 5, habayeho nko kwikuba 2-3 ku ntara imwe. Leta yashyize ingengo y'imari ihagije ku buryo atazagaragaramo kwivumbura kw'abantu, kuko tubona abantu baturuka ibihugu bakajya kurwanya leta bakayirwanyiriza hanze. Rimwe na rimwe ntekereza ko biturutse no kubikora ugakora ari umushahara ntuhagije, anahitamo kujya kwigira inyeshyamba.
Urakoze Honorable Gwasaraza kukwishura, kuko ndibaza ko uvuga ati mwebwe bimvumenga uri mu babiteguye, uri mu bazokora, uri mu bazobiherekeza. Mu mwishura Honorable Gwasa.
Murakoze kandi Marcel. Icyo numubwira nibyo inama nshingamateka irasuzuma itegura y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka, ariko iyo iritegura iryo ritegurwa na leta yonyine ubwayo, buri gushikiranganje n'ibindi bisata byose bya leta bakaheza bakabishyira hamwe noneho kabiri bakabizana mu nama nshingamateka. Ati rero impungenge ni uko hari abazotakaza akazi, abantu bazoba bahinduye akazi, kuko nanone abenshi baba babura amatari bari muri position de detachement. Nta shuri rihari hano iwacu aho biga kuba abategetsi, ntaho bize kuba babura amatari, ntaho bize kuba bamusitajiri, baba basanzwe bakora iyindi mirimo, bakora ibindi bikorwa. Usanga uyu yari mwarimu, usanga uyu yari nk'umuhanuzi mu bushikiranganji kanaka. Yako kazi gaheze asubira iyo yahora, yaba nabo basantiri niko kuko. Rero nta bantu bo kwivumbura ngo ni kubera yuko batakiri babura amatari cyangwa batakiri bamusantiri ekanamba. Nibyo byiza yuko rero hari abo kwibaza yuko ubutware ari ubwabo bonyine, ko atabandi bantu bazoshobora kuja aho hantu. Urumva ni hahandi abantu boca bagira ngo twibare ijambo ry'Ikinyarwanda, ijambo bakoresha ngo ibikingi, nakumva yuko ari sambu yiwe. Noneho umurumva ibyo yokora nyine byo ibitoshimisha na gato abantu benshi. Nizo nyinshi numva noha umuvandimwe Martel.
Murakoze cyane. Byose na John ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Ndi muri Zambia.
Uri muri Zambia. Twagutumiye Honorable Agathon Rwasa kugira ngo yishure ibibazo byawe.
Yego, murakoze cyane. Mbere ndamuhaye niriwe nyakubahwa.
Niriwe neza.
Ama ikibazo cyanjye nagomba kubaza ni iki gikurikira. Intego muri iyo cyasenge dukoze bateguye yo kugabanya intara n'amakomine, birumvikana ko bashobora kuba bayiteguye ku ruhande rwabo. Nashaka rero kubabona kubaha umupira ndene igihe nawe yagira amahirwe mu matora akurikira agatsinda, abazi uko intunganyo bayigize azohava nawe ahindura cyangwa azohava ari kintu. Akabazo kandi karaka. Murakoze.
Murakoze. Ugira umunsi mwiza ngaho muri Zambia. Ego, Honorable Agathon Rwasa kazo kajwe na Mizambia.
John ati mbega ko Senge David barije bateguye ati mwagira amahirwe mugatsinda mwoca namwe muhindura ya nari nakivuze kare kumbure, ariko reka ndagisubiremwo. Twebwe kuva imbere y'igihe, kuva muri za mu myaka y'ibihumbi bibiri twagiye tuvuga yuko Uburundi bukwiye kugira intara zitanu, bukagira n'amakomine atorega 65 yabaye menshi cyane, kumva yuko twe twifuza yuko amafaranga yegeranywa mu gihugu akoreshwa cyane mu iterambere ry'abanyagihugu gusumba kubeshaho abategetsi gusa. Niyo tuma rero twebwe ntikuba uguhindura ku guhindura, twebwe kuba ari gushyira mu ngiro icyumviro twamye twifuza gushyira mu ngiro cyo kuraba ukuntu leta by'ukuri yoba umusuku w'abanyagihugu, uburyo abanyagihugu baha leta bukabagarukako, amazi meza agashikirwa na bose, imiti ikwije ibisabwa igashikira bose, mu ishuri abana bakiga bamerewe neza, intebe zikwiriye, ibitabo bikwiriye, n'ibindi bikoresho mfashanyigisho, abigisha bagafatwa neza, n'abandi bose bakorera leta n'abikorera utwabo bose akaba ukwisununura, kuko leta yoba ishyiraho ibyotuma umwe wese ashobora kugira intambwe mu iterambere. Twe nuko rero tubyumva, nitwoba ari ukuvuga ngo tuje ngo duhindure ku guhindura cyangwa ngo duhindure kugira ngo tuzimanganye ibyifuzo byabo twaba duhiganwa. Oya namba, twe nuko twaba turangura icyo twiyemeje kuva imbere y'igihe.
Murakoze. Murakoze cyane. Jose na Eric Nesta
iherereye muri Afurika y'Epfo mu gisagara cya Pretoria
muri Afurika y'Epfo. Akabazo kawe kwa Honorable Agathon Rwasa.
Mfite utubazo tubiri nagira ngo mbaze nyakubahwa Agathon Rwasa. Imbere ya byose nagira ngo ndamuramutse, ndamwifuriza amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Akabazo ka mbere nagira ngo mbaze nyakubahwa nakajyanye n'icyo nokwita insecurity insecurite y'abanywanyi b'umugambwe SNL kuko ni kibazo hanini kimaze guhitana ubuzima bw'abantu benshi b'umugambwe SNL pito murantunga hari imbere na benshi bashoboye kwatakariza ubuzima kuva umugambwe SNL utaritwa SNL ucitwa FNL ni giki mutama agatungwasa mwoba muri ko murakora kugira ngo mugirageze koko gukingira ubuzima bw'abanywanyi banyu kuko il y a des exécutions extrajudiciaires zagiye zibonekeza mu myaka novuga yuko ine iheze kandi novuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ntacyo yigeze ibivuga ko mwaragerageje kuvuga byinshi kugira mugerageza ko uhoyahoya ariko ntibigeze bahagarika gutabagaza ubuzima bw'abanywanyi b'umugambwe ni giki muba muri ko murakora kugira ngo habihinduka cyane cyane rijyanye na insecurity y'abanywanyi ku buryo wo ushobora kugirirwa nabi umuryango woba wahasigaye wo ushobora kwitwara ha mu butungane bugashobora kubatunganiriza ahisunzwe amategeko akabazo kagira kabiri nagira ngo mbaze nakabazo kajaje na politike muri domaine murimwo muyimazemwo imyaka myinshi cyane kandi muri inararibonye kanatsinda ni giki koko n'umugambi n'icyo no kubaza no vuga mu cyongereza policy mwoba mufise iyo ushobora koko guhereza icyizere abarundi muri rusangi no vuga abanywanyi b'umugambi SNL gusa abarundi muri rusangi kuburyo abarundi bogira icyizere cyo kukubonamwo koko kazoza kabarundi n'u Burundi
murakoze Eric Nesta muri Afrika y'Epfo agatorwasa Miko Trevasovic
murakoze Eric yabaje ibibazo bigumye kuko niyo novuga nti nicyo kibazo nyamukuru kiri mu Burundi kandi kuva kera ingorane dufise ngaha iwacu mu Burundi no mu bihugu byinshi bisana bitaratera imbere demokrasi usanga ivugwa ku rurimi mugabo uhageze mu ngiro ikaba ibindi tweze tugerageza gusomerera kugira ngo abatware bumve ibanga ryabo ni irihe bumve yuko abarundi tufise uburenganzira duhabwa n'ibwirizwa shingiro n'andi mategeko ko rero mu gihe turiko turabaho mu burenganzira bwacu kwata muntu yobiduhora kwata muntu yobizizwa ibyo mugabo biragoye kubyumvisha abantu kuko urasanga kumbure abari hejuru babyumva mugabo ugasanga hariya hasi wa muntu wo kumutumba yambonera kure hariya yumva ko agomba kuba akamana aho hantu yumva ko atakina ikintu kigomba kubaho kiretse uwo mugambi wiwe gusa n'ibindi bisa na mwene ibyo aho rero namubwira yuko ni urugendo rutoroshe turimwo mugabo kandi tubwirizwa kubandanya kuko ibyo babigira kugira ngo kumbure baduce imvutu kugira ngo tubahebere basigara ari bonyine mugabo urumva ko naho nibyo ukunda kuko no mu gihe cy'umugambi umwe iko ibintu byabaye agahore siko ibintu byabaye amahoro mu Burundi icyo gukora ni uko umurundi uwo ari we wese agerageza gutahura ubwo burenganzira akumva yuko urwo rugamba ari urwiwe ntibave biyumvira ngo ni urugamba rwa gwasa ni urugamba rwa naka ni urugamba rwa twese twese umurundi ari mu gihugu umurundi ari hanze kuko Burundi buzotekana kandi butera imbere mu gihe tuzotahura twese yuko igihugu atari icya bamwe ariko ko ari cya twese kuko birababaje iyo abari ku butegetsi bibaza yuko umenga abandi sinzi niba bafata ko twoba turi abarundi b'intusu cyangwa ko twoba turi abarundi bafite gute kuko hariho n'amajambo amwe amwe rero bakoresha ugacya rero kumbure wibaza ati none kwa aya majambo akoreshwa mugabo ukumva intwaro yabwirizwa kuba ihuriro rya twese ibwirizwa gutuhumuriza twese ukumva intwaro iricecekeye na kibivuze ko na kibikoze ko ahantu utanga uburorero nk'umuntu ahagurutse akavuga ati mumenye ko uyu mugambwe wacu sende defdd ari cyo gihugu urumva uyo muntu abavuga ati nta mategeko y'igihugu ariho hari ishaka y'umugambwe mu bisanzwe abatware bavuga gucanga ati mugabo wihenze warinze akarimbi ahandi ngo ni umugambwe ngo wavuye mu maraso ngo si cyo kimwe n'iyindi yagiye ngo ni impapu kujya gusa impapuro kujya gusaba kwemererwa mu bushikiranganje yawe urumva ko ni imvugo ibigomba kwereka ko abo bantu umenga bararengeye abandi bafise uburenganzira abandi badafise bashobora gukora ibyo byose bishakiye iwaba amategeko nta kibanza afise ibintu hamwe n'ibyo ubwo rero ni urugamba rero rutoroshe mu gihe usanga ku mbuga hari habitiranya igihugu bakakitiranya n'umugambwe wabo mu gihe hari abantu bashaka kurutisha igihugu umugambwe wabo ngo abe ari wuze ubwa mbere igihugu kize inyuma ni urugamba rwo guhoza ko ni politike urumva kuryama na kibi n'uko twe duca tuburabuzwa na bya bindi twagomba kuba twoshe gutwosigurira abarundi kugira ngo bumve uburenganzira bwabo ayo mahirwe kumwe ugasanga aguma agabanuka kubera tutaba twidegembya usanga abantu santiri baburabuza ibikorwa hirya no hino ibyo rero urumva ni challenge niko bavuga mu cyongereza ni challenge ziri imbere yacu mugabo ntitugomba kumanura amaboko tugomba kurondera guhangana nazo gushika ibintu bize bifate inzira ibi biza gufata hari ikibazo rero yavuze rero ati ubutungane n'ibyo buravugwa mugabo ubutungane burimo ibibazo byinshi murazi yuko n'umukuru w'igihugu wenyine ziwe yaravuze ati yacyarababazwa n'ibyo mutungane aravuga yuko arize n'iki n'iki ntimwave mwibaza ngo ni kubera yarize ujye munsi umugani wiwe ko hari ibintu byinshi byahari byahindutse iyo ya namba ubwo butungane rero buri uko buri rimwe na rimwe abantu benshi barapfungwa atari uko basize ibyaha by'ukuri ariko kubera nyine ariko iyo ntwaro iba ibishaka uwo mugambwe uba ubishaka mugabo tuvuga tuti ibyo ari byo byose ntibizohora uko bizogenda bihinduka buke bitewe bifate inzira nziza bifite umurongo mwiza hanyuma ikindi nacyo ati icyo mwovuga ikivuga ngo kiri mu kirundi polisi sinzi ko mu kirundi mpava ndonga ijambo rihura mugabo kuvuga ati ikintu wo kwizeza abarundi cyotuma by'ukuri bumva yuko hari icyo uzobamarira muri kazoza ni iki icyo mbwira abarundi ni uko urugendo turimo urugendo rwa politiki turugendo ko kugenda ko umuntu n'umuvuduko muremure rwose kuko intambamye ziri muri iyo nzira ni nyinshi cyane mugabo igikuru numvira nti tuje muri ya mibutso yacu ya migani yacu ya basokuru abarundi basokuru ni bavuze bati akagumye bagumako ibyo turimo politiki y'i Burundi ntiyoroshe mugabo umuti si uwo kumanika amaboko umuti si uwo kuvuga ati reka mbunde bahonyore umuti ni uwo guhagarara tugahangana nayo duhangana n'ibyo bibazo gushika ibintu bize bigire umurongo bifata ku neza y'abarundi n'abarundikazi bose
ego nahabwe agatunga se turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro uruganda rw'ijwi ry'amerika rwifuje kumenya icyo mwibaza ku bibazo bitatu turasabe mubyishyure mu kanya gato dusigaranye ikibazo cya mbere ni ikibazo kijyanye n'ikena ry'isukari n'ibitoro n'ibindi bikoresho bya nkenerwa mu gihugu cy'u Burundi icyo kibazo muraciyumvira kwiki
rero tuvuga ku kibazo kijyanye n'itunganywa ribi y'ubuzima bw'igihugu kuko isukari icyo kimwe n'ibindi bidandazwa ntabwo yagomba kuba ikintu cy'agaguta abantu yategereza kudandazwa n'uwo ari we wese ikindi nacyo ni uko urudandazwa rw'isukari uba rurekuriwe ushaka kugura wese leta niyo yemeza ukuntu ikurikirana kugira ngo ntihagire abigika mu kintu kandi ni uko uruganda rumwe dufite gukora isukari za sumo
mudafasha gukwiza isukari abarundi bakenera ni ngombwa leta yumve yuko kuyikora mu mahanga nta zindi nzira iriho iboza tura inyishu y'ikibazo rero igitangaje ni uko leta kuva sende desitirigiti cyo ku butegetsi yumva yuko sosumu ari yo ka mirongo ine agashyira yuko mu kirenge cy'inama nshingamateka yaheruka twari twarasabye yuko mubaho kuyikura mahanga kugira ngo basahirize undi mu wa sosumu nubwo byakozwe ntibyabaye umuti kuko ubuhoho isukari kuyirondera mu gihugu cy'Uburundi isukari yo kuburondera ikintu kibujijwe mugabo byose kubera yuko hari abantu babyungukiraho amafaranga y'umurengera ikibazo cy'igitoro ni kuko igitoro babwiza kuraba ukuntu cyama kihari hariho n'amafaranga yagenda ngo ni fo karubira ayo mafaranga ntituzi iyo bigenda yakoreshejwe ku buryo igitoro gikena mu bindi bihugu hose usanzwe hari abavuga ngo igitoro zibereye ko kibasha kiboneka ntibibaze uko kuko amapera y'agaciro yo kukizana ntayo hari mu gihugu ukibaza rero leta ikora iki kugira ngo amafaranga yose aboneke y'agaciro akoreshwe mu buryo bwo mu muco kuko amafaranga ava mu ngabo zagiye kugarura amahoro muri za somaliya za santrafrike aza ku kwezi yose ashingiye mugabo ntawumenya igihe nakoreshwa ntawigera amenya ngo hinjira yangana iki aca akora gute n'ibindi nk'ibisata by'ikawa ni iki ibisata kuva kera ibyo byari bitunze Burundi hari ingorane nyamukuru muri ibyo byose gukena kwayo ni iryo tunganywa ribi igisata cy'ubutunzi
dufatiye nko ku isukari no kuvuga ko ata mundi muntu wundi yemerewe kudandaza isukari mu gihugu cy'u Burundi abayivana hanze nabo canke abufatiye ngingo bakavuga ati reka natwe twirimira ibikaju tuyihingure leta yobabere ntambane
gushika ubu isata cyo gushinga amahinguriro kiracyagoye ibi ntambamye kuko none utari umusenzi defite ngo ubwo burenganzira mu buronga unaburoze naho nimurumva ntihabura amakondisiyo bagushiriramwo ugasanga ku mvure ibi bitagukokera kandi none iki gisata cy'amahinguriro cyasize na kindi ngorane umuyagankuba ni ukoresha mu ngo no ku yindi amahinguriro rero uyashingaho ugakoresha umuyagankuba wakuye hehe iyo ujya kumva ni ingorane bigaruka hahandi itunganywa ry'igihugu
honorable Agathon Rwasa hari ikibazo kimaze iminsi kivugwa mu Burundi hagati y'Uburundi na Congo aho hari amashyirahamwe yemeza akavuga ko afite ibyemezo yuko Uburundi bwa bwararungitse ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo amashyirahamwe abyemeza harimo mpuzamakungu yigenga hakabamo n'ayigenga akorera mu micungararo y'Uburundi harimo iza Nairobi n'ahandi icyo kibazo mwebwe haricyo mwamukizi ko
icyo kibazo nibyo kivugwa mugabo murazi yuko gushika no munsi leta ntabyo yemeza yuko ibyo bintu bihari ushigaranganje ageje kwivuna basi yararengwa kwitwa atabihari jewe nk'umushingamateka mugenzi yuko amutegeka kugira ngo igihugu kigomore ingabo bisaba yuko babyemererwa n'inama nshingamateka n'inkingo z'amateka iyo nama nshingamateka y'iwacu n'inkingo z'amateka tukaba tubwirwa icyo kintu umuntu abifata uko nyine ko leta ibivuga tubyakira uko mugabo kure kuguma ari ukuri ibyo aribyo byose nimba abakongomani bavuga bati barabonera izo ngabo z'abahungu mu gihugu cyabo hasigayeho leta yo nyine ifite itabeshuza cyangwa icyemezo yuko ibyo abakongomani bavuga ari byo cyangwa atari byo
hambavu y'ibyo bivugwa ku ngabo z'u Burundi bikanavugwa no ku rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD arizo imbonerakure ziravugwa ko ziri muri Congo zikanavuga mwe mukavuga muti dufata ibyo leta itubwiye amashami ibyo avuga nabyo turabyumva ariko rero imbonerakure biravugwa ko mu makomune atandukanye agize intara z'u Burundi bakora amakarashishi ayo makarashishi arakorwa abanywanyi banyu kombo bafise hirya no hino hari icyo barababwira ko ayo makarashishi yo bakorwa n'abegamiye umugambwe uri ku butegetsi
oya ibyo sagashishishwara umuntu ariko ibyo ntibabigira akera aho hamwe babigira muri ya ntumbero nyine yo gutegeka abantu n'iki tuzi imigambi bafitiye ubwo rwaruka harigeze no kumva urwego rwa CNDD-FDD avuga yuko bagomba gukora ikarashishi rwose bakagira ikibiga byagutse binini rwose ngo yuko ngo bazoja ngo gupakura imeri ngo mu mahanga ibyo byose urumva mugabo ni imvugo kumbura ifobetse kuko sinibaza yuko mu gihe cya none ubwato upakira amakontineri imodoka hari abantu bazaza kwikorera amakontineri bayakura mu mazi kugira ngo ntihinde avuze kumbure ko hari aho bazaba barumvika mu butumwa nyine bwabo nk'uko batifugira
abaza bashyira isano hagati y'ayo makarasishi n'ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari harimo kurumbika izo mbonera kure muri Congo kwitegura ku bitandukanye birimo no gutera ubwoba abanyagihugu barafite ukuri cyane nta kuri barimo
kino cyashoka mvuga ngo bategurwe kugira bagenda cyangwa bagende hariya mugabo mu gihe baba bategurwa kugira ngo babarubike ahantu hari umutekano muke mu bindi bihugu ibyo byose byozoba bibagora mu gihe bugendayo bakagirayo ingorane ingene ngo bisigurira abarundi ingene ngo bisigurira ababyeyi babo bana mu gihe batigeze cyane ngo batangaze ku mugaragaro ko babarumvise aho hantu
icuka kiri mu gihugu cy'u Burundi ubu bwa Honorable Gaston Rwasamura kivuga ku iki ku bijyanye n'agateka kazi na muntu ku bijyanye n'ubwigenge ku rubuga rwa politiki hari ibihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga yuko ari cyatewe intambwe mu gihugu bikavuga ko hari hakagihadze hari imigenderanire iri kiranaguka hagati y'u Burundi n'amakungu harimo Ububirigi harimo ibindi bihugu bitandukanye mwebwe murabivuga ku iki imigenderanire mukavuga ku iki icuka kihari ko muri ku rubuga
kivuga ko rero sanje twaje tuvuga yuko u Burundi si byinga u Burundi burasenye ku migenderanire myiza n'ibindi bihugu byaba ibihugu bya kure byaba ibihugu bibaye ariko ntibisigura yuko kubera kumva ibyo bintu n'ingendo z'umukuru w'igihugu urugendo rw'ishami ruriya bisiguka yuko ibintu ari ibihugu mu gihugu ingorane zirahari turabuzwa kuvuga kwa politike kugira uko kumva ngo hariya ngo babonye ikiziga kumva bahanze bashya bagira ihutihuti ntabasohoza abaye ahantu biva barapfungwa atatu bagirizwa ibyatanga amaremezo mu gusa nibaza yuko umbuga amakuvu wo kuvuga bati hari intambwe yatewe nibaza yuko bibatse ngo kumbuge hari ibintu bidaca bigenda mu gihe bahoze bati reka tugerageze twiyegereze ubwo butegetsi ariko umunyagihugu we ubitubona aguma bizewe hafi yaba abo bavuze amahanga bahanuza barumve se n'ibibazo ko bari kubahanura uko bibaza yuko bahanuye
muri ko muvuga uko mu gihe hasigaye imyaka itatu ni ukuvuga mu 2025 hakaba amatora y'abashingamateka inyuma y'iyo myaka itatu hazaba hasigaye ibiri mu 2027 hakaba y'umukuru w'igihugu mubona icyo cuka kibaganisha muri ayo matora muriteguriye nk'umugambi SNL kuja amatora y'abashingamateka muri 2025 muri 2027 ho mwipanze gute ku rubuga kuzerekeye ayo mukuru w'igihugu
baragerageza kubikora kugira ngo kugure baduce kudata kibuto ariko ko twubahe birunga bonyine muzabangije imikoro dutokora tubwirwa kubandanya kuvuga kwa politiki kuko ibishobora guhinduka ku gihe cyabyo kandi ntibihinduka abantu bareze amaboko ariko bihinduka abantu bariko barakora ni ngombwa rero tubandanye n'urugendo rwacu kandi twebwe tugumana icyizere yuko ibintu bizogenda neza atari aho twoshya dutana n'abantu tukakuruhuka ibyo ngibyo byo ariko saa bikomeye cyane ntidushobora kubaha ibintu kuvuga bonyine tugomba kubandanya naho dushobora gufunda imbuhoro icyo twizera ni uko ibintu byose bizofata umurongo wabyo ubereye umunsi ntiwagera
ijwi ryanyu bwa Gaston Rwasamura inama nshingamateka rigera he muri mu nama nshingamateka mukaba mufite abanywanyi mwemeza ko bahohoterwa iryo jwi ryanyu rigera he rimarira iki aba haya maji musekira mu nama nshingamateka y'u Burundi
inama nshingamateka ego irahari mugabo ipfunga kandi sifungura ibyo byose byugariye mu ntwaro kuko intwaro yihariwe n'abasomezi DFDT kuva hasi gushyira hejuru abo nabo rero rimwe na rimwe ari byo usanga n'ibyo by'amategeko utababwira ndetse murazi yuko navuga yuko umugambwe wabo ari icyo gihugu avuga ngo umugambwe wabo ngo wavuye mu maraso ngo ushyire n'ibindi bigambo yagiye gusaba kwemererwa mu bushikiranganji ibyo byose ni imvugo uba iza gukagura abo bantu nyine bagize iyo myifatire yo kuyongera abandi no kubaguraguza ugasanga n'ibyo batanga yitwaje ibintu biriya mama ngo bamenye ko bavuye
Ubutegetsi buhari murabuha amanota angahe ku 10 muri kino gihe buhamaze buraheruka gukwiza imyaka 2 buhamaze muraba muri senela hari kira cyo kirahinduka cyane
ibyo byose izo kwari gice boroho kuko ntacyo tubona bararangura gushika no munsi amajambo menshi gusa turayumva mugabo ibikorwa ntacyo tubona ku rubu ntacyo tubona bihaza kugabanya amaganya n'ibibazo by'abarundi n'abarundikazi
kumenga hari abamaze gukurwa mu mirimo itandukanye kuva aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuze ati ndarira ndabaririye ndirira ibitandukanye bitagenda aravuze ubusuma aravuga ubutungane aragira iki hari abavuye mu mabanga ariko
ahangaha ko bamukura ngaha ejo bagashaka bamuhaye andi mabanga kumva nubwo ni yego bo gufata ingingo rimwe na rimwe hari igihe zifatwa kugira ngo base n'abahoma amaso uko ntiwaba wavuze yuko umuntu yamunaniye n'ikintu cy'ihamejo atumije kumugeza mbere ko abantu usumbe yari afite urumva yuko akenshi mu kindi cy'imikugwa
agatongo asa mutwara umugambwe senel utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi turashimiye kuri kano kanya yamuhaye ijwi rya Amerika kugira ngo muyage ku bibazo bitandukanye byibigezeho mu gihugu cy'u Burundi abandi dushimiye nimwe bw'inshuti bakunze mariko muratwumviriza makoze kumviriza muri isanga rino munsi mwateguriwe mukongera mushikiriza na Joe Diane ninahaje muratubabarira munsi ko twari muri isanga twashikirije mu magendera menshi cyane kubera ko imirongo ya gatarwasa yatugoye gutora yakoze Nadia Saha ya muhinga bw'ivyuma n'abo bafatikanije bose turasubira hanje makuru ari mbere.